Tashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika ikaze makuru ukuru no mugoroba mu gishikirizwa na Joe Diane ni nahaze mu Burundi ukumvikana guke kuvugwa hagati y'abategetsi bakuru koba ariko gutuma ibibazo byugarije abanyagihugu batandukanye bidatorega umuti
Siguro tubiha siyindi nuko mu byukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere
Frédéric bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cha president w'u Burundi aha ari kwagaruka ku majambo ya president Evariste Ndayishimiye avuga ko azi neza ko ari habategetsi bamwegereye wabashaka guhirika ubutegetsi bwiwe Abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke nabo muri Republika Demokarasi ya Kongo barishimye inyuma y'igurwa ry'umupaka wa Ruhwa uhuza ivyo bihugu uko ari babiri Senare na inyuzwa ya Kenya ya kulingo ni kugashitsi Raila Odinga mukwemeza ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Kwindi migabana bagera kuri batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya muri Afghanistan naho mu Bwongereza hari umushikiranganje mushasha wa mbere Hidoni Doyano makuru yose ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu. Ikatwa here muri Afghanistan aho abantu batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya i Kabul Oriane itangishaka adufitiye ibindi kuri no nkuru
Ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyatangaje ko ababibonye amwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwaho bavuze ko inkozi y'ikibi yitwaje icyo kibombe itaramenyekana yashatse kugituritsa igihe umukozi wa ambasade yarasohotse aje gushikiriza amazina y'abiyandikishije kuronswa impapuro z'urugendo umuvugizi w'igipolisi cya Kabul Khalid Zadran yavuze ko iyo nkozi y'ikibi yaciye yicwa n'abatalibani bajejwe umutekano mbere yuko ashika ku migambi yiwe nyayo bavuga ko yarafise umugambi wo kwituritsa ko icyo kibombe mu bantu benshi ariko ko baciye bamwitanga baramurasa binatuma iyo bombe iturika igakomeretsa abo bantu Zadran avuga ko hitavye imana abanyafganistani bane hakomereka abandi bantu 10 umushikiranganje w'imigenderanire n'amahanga w'u Burusiya Sergey Lavrov amenyesha ko bariko barakorana n'ibiro by'igipolisi kidasanzwe cya Afghanistan mu matohoza y'icyo gitero i Moscou Sergey Lavrov na mugenzi we wa Tajikistan Sorjidin Muridin bahojeje imiryango y'ababuze imbere y'uko batangura inama zerekeye imigenderanire yabo umushikiranganje w'imigenderanire wa Afghanistan Abdul Kahar Balki yavuze ko igipolisi cyatanguye amatohoza kandi ko bagiye kongereza icyungerwa cy'umutekano kuri ivyo biro by'ubuserukizi
Madame Maliza Truss yagenywe n'umugambwe wiwe ngo no musi kuwa mbere kuba umushikiranganje wa mbere mushasha w'igihugu cy'Ubwongereza Fideni Yongabo tubandaniriza ino nkuru
agenywe mu gihugu bwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzima cyane n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye cyane ni nyuma y'indwi zitari nke z'impare hagati ya Liz Truss n'ubu bahiganywe Rishi Sunak mu matora y'umugambwe yabaye uno munsi ku wa mbere Truss yatsinze n'amajwi 181,326 mu gihe Sunak yaronse amajwi 163,399 inyuma yuko ivyavuye matora bitangajwe Liz Truss yatangaje ko bakeneye kwerekana ko bazoshira mu bikogwa ivyo bemereye abanyagihugu mu kiringo cy'imyaka ibiri yimirije yemeye ko azogabanya amatagisi yongere atuma ubutunzi bw'igihugu bukomera kurushiriza yatangaje kandi ko bazoshira mu ngiro ibyo yemeye byo gutorera inyishu ibibazo byo mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu. Liz Truss azobabaye umushikiranganje wa mbere agira kane wo mu mugambwe wiwe kuva mu mwaka wa 2015. Igenwa ryiwe rizotuma umushikiranganje wa mbere yarahari Boris Johnson ashikiriza icyese amabanga yiwe ejo kuwa kabiri. Yatanze imihoho mu kwezi kw'indwi inyuma y'amezi atari make y'amaroregwa yatumye abari muri leta yiwe batari bake batanga imihoho.
Fidela Niyongabo higenwa yalize Truss turaza kurigaruka ko vyimbitse handi hato mu gice ca kabiri cano makuru hayuko imbere yaho twanze tuje mu Burusiya aho sentare y'ico gihugu yakatiye umunyamakuru Ivan Safronov igihano cyo gufunga imyaka 22 umenyesha makuru yagirizwa ivyaha birimwo kugambanira igihugu nkuko muvyumva muri no nkuru na mugenzi wacu Edirwema.
Safronov w'imyaka 32 yakoreraga ikinyamakuru Commerçant yari umwe mu banyamakuru bakomeye bandika inkuru zerekeranye n'umutekano. Yaregwaga ibyaha birimo ubugambanyi no gushyira hanze amabanga y'igihugu. Ubwo urukiko rwafataga icyemezo ku rubanza rwe mu rukiko no hanze yarwo hari hateranye imbaga y'abantu bari mu myigaragambyo basaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Safronov yumvikanye ababwira ko abakunda mbere yo kurizwa imodoka yamusubije muri gereza. Safronov yatawe muri yombi mu mwaka wa 2020 nyuma y'igihe gito ahagaritse itangazamakuru. Ikigo gishinzwe ubutasi mu Burusiya cyamureze ubugambanyi burimo guha amakuru ya gisirikare kimwe mu bihugu bigize umuryango wa OTAN. Safronov we ntiyemera ibyo ashinjwa akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politike no gushaka kumwigizayo.
Reka dushimire bagenzi bacu kuri amakuru yose agezeho igihe no kwisi baduteguye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter radio VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari tugahera kuri politiki y'u Burundi. Kwa gatandatu indwi twari dusozereye President Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abo avuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe. Yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza. Mukuru w'igihugu cyo Burundi abo yegeka ko uwo mugambi na karwiyemeza ko kagizwe n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi. Umushikiranganji wa mbere Alangiyo Mubunyoni nawe yavugiye ejo mu isengero yasengeyemo ko ari abacamarenga kuyoba ari we. President Evariste Ndayishimiye yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama y'abanyepolitike batandukanye aho bemeza ko atawundi banyinyurana mu gutwara igihugu atari umushikiranganji wa mbere wiwe Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe mu basesangura ibibazo vya politiki y'u Burundi basanga ivyatangajwe na President Neva bifise insiguro mu kutumvikana ku ngamba z'umugambwe uri ku butegetsi no kutemerana bivanye kuwasumba uwundi bakiri mu ishamba nk'abarwanyi. Umwe mu bahoze mugambwe ku butegetsi bw'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwiye uruganda rw'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ko kutumvikana hagati ya President Ndayishimiye n'umushikiranganji wa mbere ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi President Ndayishimiye abashaka gukombora canke ishirwa mu ngiro ry'imigambi irimwo nko kugena ababwirije gutanga amasoko ya bimwe mu vyankenerwa birimwo igitoro n'umwavu gutabira imirima. Mugenzi wacu Fidela Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuginyumvira yigeze kwitegera cambere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwikirana hafi politike y'u Burundi ari Bruxelles mu Birigi atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye.
Ivyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha si yindi nuko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mu izina, bakishurana atanumwe avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza. rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abantu bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute atihaye ingufu wenyine ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka.
Yari imaze igihe nk'uko mwariko murabivuga no ku mbuga ngurukanamimenyi ihana ahantu wako hoba hari ibyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mwariko muravuga ko aribo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze icyo gihe bivugwa ni kuki ubu aribo bigihe abona mu buryo bugaragara cyane hari icyo bakiri inyuma yabyo.
Amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba bari baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste perezida w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yowukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatangajwe na perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki ku vyereke umutekano w'igihugu ku bijanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yari asanzwe yitumye kudatondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atabo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganji wa mbere ntazobishyira ku igihugu umukono kuko umushikiranganji ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uyu nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarekuye kubwira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ariko kumwe na perezida urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga.
Murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
Fidel Niyongabo na wewe wakoze muri Kenya. Senteri na inyuzi w'ito gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu haheruka. Iyo sentare yahebuje Raila Odinga yari itwa yavuga ko habaye ubusuma bw'amatora. Yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe. Ruto yari cegera cha president mu myaka 10 iheze hage ko umukuru w'igihugu cha Kenya agira gatanu. Mgezo wacu Eloge Ulrika neza inahirubi muri Kenya yadukurikiraniye ino nkuru.
IBC carried out the verification, tallying and declaration of results in accordance with
urumva ko ni Martha Karambu Kolome mukuru wa sentare nka yibwa ya Kenya akaba n'umukenyezi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari karasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora ya mukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwiye w'igihugu jeje gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi ya igihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85%. Odinga w'imyaka 77 yaciye yitwara muri sentare na nyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwiza amajwi maze bayongereza Ruto. Abo bari biyunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ibyemezo simusiga byerekana ko habaye ubusuma bw'amatora. Mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare na nyuzwa bemeje bose ivyari vyashikirijwe n'umurwi ya IBC ujejwe gutunganya amatora. Mupatoni Kome uku niko yabivuze muri make.
IBC carried out the verification.
IBC yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma, guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyigwa nshingiye. Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa. Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter, Odinga yavuze ko ashize intayi ishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe. Yagize ati "Twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022. Twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro. Muri iyi ntumbero turubasha icyifuzo cya sentare. Mugabo mu kabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo." N'umunyepolitiki akaba n'umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua ahejeje kumviriza ingingo ya sentare yavuze bene aya majambo nyene. "Ntitwemeranya na gato n'ibyabaye. Bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza barikoze neza bitonze badutega amatwi. Gusa ibyavuyemo ntitubyemera na gato." Niko yabwiye amenyeshamakuru imbere ya sentare ntanyuzwa ya Kenya. Muri make Perezida Mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati "Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka." Maze yerekana umurongo wa 2 y'ubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27. Igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi. Amwe mu mabarabara aje hari icyicaro cya sentare ntanyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati. Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri icyo gihugu cya Afurika y'Ubuseruko. Bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye gukinjura kubera batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya sentare ntahinyuzwa. Ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe. Iyi bayi inshuro ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikaba irya gatatu yituye sentare ntahinyuzwa. Ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'2017. Mu mwaka w'2017 iyo sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko hasubirwamo amatora. Icyo gihe Raila Odinga yiyankiye ku jambo yasubiwemo yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga. Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icyegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashyigikiye Odinga. Umushingwamanza wo mu Burundi Jean Xavier Bigirimana akaba atwara igisata cy'ishyirahamwe Tournons la page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icyigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afurika.
Inyifato y'abanyepolitiki bo muri Kenya, inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afurika, barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo. Ni nacyo bituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane, bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana. Ibyo rero bigatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitiki ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero. Kindi tutoreka gushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu byo kwigenga. Ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi, ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike. Turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu bya Afurika.
Uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga ducyane ukazina k'ubuhizi bwa baba bari basabye sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora cyangwa naho kuyasubiza ibuti. Ibyo abacamanza basanze bidakwiriye. Ikindi sentare ntanyuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa ibyavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hasigurwe ko ibitigiri byatangajwe biri mu tunenge n'amahinyu. Eloge Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ya nkuru y'Ubwongereza nari nabemereye Liza Truss yagenywe n'umugambwe wiwe w'abakonservatoire kuba umushikiranganji wa mbere mushasha. Agenywe mu gihe Ubwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba cyane hamwe n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye. Madame Liz Truss ni umuntu ki? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije umenyeshamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Liz Truss utorewe uyu munsi kuyobora ishyaka ry'abakonservatori ntabwo yari kuriyemo. Yatangiye akiri muto ari impirimbanyi ikiri imbere amatwara y'aba Liberal Democrat, ndetse yanagaragaye ari mu myigaragambyo yamaganaga undi mukonservateri w'umugore Margaret Thatcher muri za 80. Ahanakubwira ko Liz Truss ariwe mugore wa gatatu uyoboye iri shyaka nyuma birumvikane Margaret Thatcher na Theresa May. Ikigaragara ni uko abakonservateri bamutoreye cyane cyane ko yabaye inshuti idatenguha Boris Johnson utuye igihe abandi bamujumbaga ibikwasi bamwamagana bakamuvaho Lizi Truss yanze kumuvaho ndetse no mu ijambo rye yavuze uyu munsi akimara gutorwa yamushimiye uko yagejeje Ubwongereza kuri Brexit ukuntu yatsinze Jeremy Corbyn mu matora rusange ukuntu yahanganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ashyigikira Ukraine ibyo abari bamaze kumutora nakubwira ko babimuhereye amajwi y'urufaya ikindi nakubwira Edi Rwema nuko yavuze ko azasubiza ishyaka ry'abakonservatori ku ndangagaciro zaryo ndavuga kugabanya imisoro no gushyira hamwe imbaraga z'igihugu kugira ngo kiyubake Liz Truss rero nubwo bwose yashimye Boris Johnson kuba yaravanye Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi we ntiyabishakaga nguwo Liz Truss akomoka mu muryango nawe yivugira ko ufite ibitekerezo bitagendera ku matwara y'abakonservatori ikindi nakubwira nuko Liz Truss abamuzi bamuvuga nk'umuntu kuva mu bwana bwe wagaragaje ko azi icyo ashaka kandi ko aharanira inyungu ya bose
hanyuma agiye kuyobora iri shyaka bivuze ko ariwe ugiye kuba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu kugira ngo azarangize manda y'imyaka itatu Boris Johnson yari asigaje ese aho mu Bwongereza ashobora gutumiza amatora ku buryo noneho yayatsinda akaba yatangira manda ye yihariye aho kugira ngo akomeze iyo asimbuye
ibyo birashoboka kubera ko abonye ko na Boris Johnson yahamagaje amatora atsinda ku bwiganze burengeje ubwari bwitegerejwe Jeremy Corbyn ikigaragara nuko yatowe n'aba conservateurs benshi yatowe n'abari bashyigikiye Boris Johnson atorwa nabi nawe bamwemera kubera ko ni umuntu wakuriye muri rino shyaka amaze kurijyamo ntabwo ari kuriyemo ariko igihe yarigiyemo yagiye agaragaza yuko ari umugore ufite ibitekerezo ushaka kugira icyo yageraho ashobora guhamagaza andi matora ariko simbona ko aricyo cya mbere azashyira imbere icyo azashyira imbere ni ibibazo byugarije kino gihugu ibibazo bitoroshye ibibazo by'ubuzima buhenze ikiguzi cy'amazi icy'umuriro icya gazi byiyongereye numva ari byo bintu azashyira imbere kugira ngo arebe ko yabonera umuti ibibazo Abongereza abaturage b'Ubwongereza bafite magingo aya mbere yo kubajyana mu matora kubera ko amatora bazajya ari uko babanje kubona ko hari icyo bashyira ku meza bagafungura bagaha n'abana icyo gufungura
hanyuma kubijyanye n'uruhare rw'Ubwongereza mu ruhando mpuzamahanga ndabizi yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga byinshi arabimenyereye cyane ariko niki isi ikwiye kwitega kuri uyu minisitiri w'intebe mushyashya w'Ubwongereza
Liz Truss akunda kugaragaza aho ahagaze ariko avuga aho ahagaze bitewe n'aho ari abamuzi bavuga yuko abwira abantu ibyo bashaka kumva nakubwira ko yari mu banyarwanda shyaka bashakaga yuko abakonservateri yari mu Rwanda shyaka abakonservateri bashakaga yuko Ubwongereza buva mu muryango w'Uburayi ariko ubu yabaye intwara rumuri yabahisemo kuva muri uwo muryango ari nabo bamutoye ari benshi ku kibazo rero wabazaga cya politiki mpuzamahanga yavuze ko akimara gutorwa ni ko yavuze mu kanya bivuze ko ashyigikiye ku Bwongereza gukomeza gufasha leta ya Ukraine mu ntambara Ukraine irwana n'Uburusiya arifuza gukomeza gukorana cyane na leta zunze ubumwe za Amerika kandi ababikurikiranira hafi abakurikirana hafi politiki basanga yifuza kuguma mu murongo wo kubwira Ubushinwa ko budakwiye gukomeza gukora icyo bwishakiye ikigaragara nuko Liz Truss azashimangira ubucuti busanzwe bukomeye na leta zunze ubumwe za Amerika ariko hari n'ikibazo cy'abimukira bagera hano mu Bwongereza bavuye mu bihugu by'Uburayi nakubwira rero yuko Liz Truss yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda iyo gahunda azayigeza no ku bindi bihugu byakwemera kubakira ikindi nakubwira nuko yavuze ko azongera abakozi benshi bacunga imipaka aho izo mpunzi zinjirira mu Bwongereza kandi agakora ku buryo urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu rutabangamira Ubwongereza muri iyo gahunda.
Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanjye Edigwema.
Tuje tubandaniriza mu Cibitoke no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi nabo rero muri Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wuguruwe. Murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda watangwe gukora igenzura ya 30 ukwezi k'umunani. Ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Irakobuca aha yuhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa wo gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Kongo. Mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze, umushikiranganje Irakobuca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Chikulu Lusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye. Mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi. Inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe, iradijwe ya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha uwo mupaka wa Ruhwa. Abakomoka muri Kongo babibonamo inyungu.
Par rapport à cette situation, nous Congolais, Congolaises, nous
kubijanye nuko ibintu bimeze ubu twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'iyugurugwa ry'uyu mupaka na cyane cyane ku ibarabara ryiza. Ingendo zirihuta, dufite umunezero ntangere.
Twebwe igihe twumva iyi ngingo ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse, turanezerwa cyane iyo twubyutse tuzi ko 12 tuba turiko turaca ku Ruhwa.
Eka n'Abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugurwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakire neza cyane kuko ubumwe bwobandanye kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire. Hari abafite abagenzi, hari abafite abagenzi no babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizigo itaremegwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemegwa n'amategeko bakayireka na ikarengana.
Asa twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahurirengana birarengana kabisa. Nukuri twaryohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo. Baremeza ko igihe uwo mupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan Yotinyama n'umwe muri abo badandaza bato bato bakorera ku Ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi, hamwe Imana irongiye aracanye karongiye kuronka akazi. Nibyaguma bibandanije nk'uko twibona virema ntangorane. Isabune ngiye kudanda yironka ntataratage ngo nje kuri ntataye ubwenge. Ubu abantu badushorera ni ingenzi, yabava muri Kongo, yaba abava Bujumbura ndetse n'uwariwe wese amaze kubona afise isahani iriho n'izimboga ayike nashaka kwayonshorera nkagira akarusho mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi uramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Karem atera intege abakorera kuri uwo mupaka.
Bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangura gutangura kurengana kuba ari umwanya kugira ngo bongere kandi bashiho utwadukiosk bari barashize ku barabara tw'ibyamwe kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Kongo za Bukavu kenshi baragurira cyane ubundaza ko baca biyungunganya. Ubwo nshe saba yabashije amakunda gufasha abakenyezi cyane cyane abana ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa ku ibarabara kubokongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye.
Naho abatari bake babona akarusho kajyanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa, Ndikumana Josue we wabona ko akira gahaze kugira ngo Abarundi bidegembye bikwiye.
Urabona ko duturanye n'u Rwanda, bamwe twasumira hakurya mu Rwanda ndetse byanakunda kugacika mu Rwanda twinjira muri Kongo kuko urabona ko hari imipaka ihanana Kamanyura n'u Rwanda. Nabyo nyine twarashika mu Kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko. Hamwe uno munsi leta twongera kutworohereza ikongera twebe n'igihugu batoyi natwe tukongera kuza gusumira muri amasoko ya Kamanyura za Bugarama gutyo imiryango yacu kibaho neza ca tugira ubundi buzima bwiza buzira umuti.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijyanye n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bikigoye. Buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo bishyura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ko u Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 kugira bashobore kuganira bashyira hamwe. ku ruhande rw'u Rwanda bamenyesha ko abo Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya CR. U Rwanda rukamenyesha ko rudashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyo nkuru no kuri iyo duce dusozera ko amakuru yacu uno munsi bakoze bagize uhara bose mu kuyategura. Namwebwe mwayumvirije kuri mikro, ari kumwe na Jean Diane Ninahazwe, Dieudonné Cyubahiro na Ingenieur Muhinga Bwizyuma. Namwebwe mwakoze abatwumva muri ngaha muri Amerika, mugire umunsi mwiza w'akaruhuko w'akazi.